bo muri Burundi. Humura Burundi
nikiganiro cyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru tohojwe neza yereke ibitata byose by'ubuzima bw'igihugu. Humura Burundi
kiremeshwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu RTA
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ikiganiro Humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RTA kuri wezi tatu akaburungu RTA akaburungu BI.
Humura Burundi.
Numunezero gusubira kuba namwe ncuti banywanye b'ikiganiro Humura Burundi mwaramutse abandi mwiriwe ingingo nkuru zigize ikiganiro cyo kuri wa 11 ruhuma nizi zikurikira. Imbonera kure zifashijwe n'intera hamwe ziri mu myimenyerezo gisirikare ku mitumba itandukanye ya komune Mutaho intara ya Gitega kuri w'Imana. Izo mbonera kure zateshejwe n'igipolisi zariko zigana ikambi y'abateshejwe izabo ya Mutaho basaba ngo bagarukire ko byihuta habona abanyagihugu bo muri komune Musongati imvura yarayitwaye imirima itari mike ihitana n'amashure. Mu gice cya kabiri twahariye ikigabane ubahukanaho tugaruka ku kiganiro abarundi baba mu gihugu cy'u Faransa bagize ikiganiro cyari kigamije gukabura amakungu ngo yibukwe ko ategerezwa gukingira ababuze gitabara. Inesika kiza nije ndiko ndabashikiriza kino kiganiro mfashijwe mu buhinga bw'ivyuma na Vicky Chris n'Interete. Ikiganiro nacho mugikurikira kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI canke mwanditse kuri WhatsApp guteranya 49 178 551 74 ubusa kabiri mukanya idoni Kongere tubaramutse duhere mu gisata cy'umutekano. Abantu 11 nibo baraye bakomerekejwe na grenade yatewe n'abantu gushika bataramenyekana mu bunywero bw'ugwagwa buri muri zone Kanyosha ni muri meri ya Bujumbura. Amakuru avaho mu Kanyosha amenyesha ko umuntu umwe ariwe yakomeretse cyane. Ayo makuru akaba yemezwa n'igipolisi cy'u Burundi. Petero Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi amenyesha kandi ko umuntu umwe yamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Nababwiye mu ntango mu gitondo cyo kuri w'Imana imbonera kure zo muri komune Mutaho y'intara ya Gitega zazindutse zikoreshwa imyimenyerezo ya gisirikare. Amakuru dukuraho imutaho avuga ko byari bitegekanijwe ko zihurira mu ikambi y'abateshejwe izabo yaho nyene Mutaho. Igikorwa kitahavuye gikunda kubera ko igipolisi cashoboye kuzitesha. Ni mu gihe iyo myimenyerezo ya gisirikare iri kikoreshwa ugwaruka rw'imbonera kure ku mitumba itandukanye ya komune Mutaho ihagarikiwe n'intera hamwe harimo n'uwahoze ari mu bacungera ubuzima bwa Juvenal Habyarimana yahoze arongoye igihugu cy'u Rwanda. Idonido na Hervé Niyuhire.
Mu bucagu cyagu bwo kuri wa Mungu niho ngo hatangura ikorwa cy'imyerezo ya gisirikare kugaruka kw'imbonera kure zo ku mitumba itandukanye ya komine Mutaho. Abitwa intera hamwe harimo n'umwe mu bahoze bacungerera ubuzima bw'uwahoze arongo igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana nibo ngo bari bahagarariye ije ikorwa nk'uko bivugwa n'aba banyagihugu.
Hazindutse imyitozo ya gisirikare ku mitumba ya Gitongo mu Birimbo hamwe na Muzenga. Ku mitumba ya Gitongo yakozwe n'imbonera kure bakaba harimo uwahoze atungera umuhisi perezida w'u Rwanda Habyarimana, ubu nawe akaba yitwa Munyankindi. Ku Murimbo naho hakoreye izindi mbonera kure nyene barongowe n'interahamwe yitwa Rwandanga Damascene. Ku Muzenga ho bagiriye inama aho bita mu Mariza iruhande y'inzu ya Musitantere bubu bari barongowe n'interahamwe yitwa Mutara Dominique.
Aya makuru nyene yemeza ko nyuma y'iyo myimenyerezo ya gisirikare izo mbonera kure zavuye zigomba kubandanyiriza ikarashi mu ikambi y'abateshejwe izabo imutaho ariko mu gipolisi kirabatesha mbere na bamwe muri zo mbonera kure barafatwa.
Abo bose mu manama bagize kuva nijoro bagiye guhurira bose hamwe za 8 bakorashwaburana kuri mu cyumba ya Gitongo mu Birimbo hamwe na Muzenga kuvugira bakoze imyitozo ya gisirikare rya kaburimbo y'umutaho abandi bagiva ku Muzenga rya ino imutaho bace bahurira hamwe bakora ikarasisi ntibace kwinjira neza mu ikambi y'abateshejwe izabo kugira ngo bashe ku ntumbero bashaka kuko igipolisi cyacyamenye ya magabo cyari kitse kibagarika kinyine ubwacu bamwe bacapfunya muri iki gipolisi
icyateye amakenga abanyagihugu. gihugu bo muri komine ngo ningene mustanteri wa komine mutaho Denine Umuhanyi yihutiye kurekuza izo ntera hamwe
mustanteri yakoze ababohoza izo ntera hamwe zimwe uonye mutaro Dominique na Rwandanga Damascen bagufi mu gihoga aho bita imugogo umunyankiri nabo yacyarungiye kwa aho bita mu nkoho muri uhoro muri ngozi abapfunzwe harekuwe abana abandi nabo bakuze bacari mu gasho utwara igipolisi ntiyashimye kubarekura ataramenya ikiyo cyavugwa dufise amakenga ko abatware bamushikiriye kugira ngo bazimanganye ibyo bari bamaze mu iminsi y'imyitozo ya gisirikare
turonde Deni Umuhanyi mu stanira wa komine mutaho nahakana ivyo mimenyerezo ahubwo avuga ko abanyagihugu bashikuje kuko izo monakure zari mu ikarashishi risanzwe
urakoze Hervé Niyuhire tuvi mutaho tuje mu gisagara cha Bujumbura aho umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uri kuca ku biti no ku mabuye kugira abanyagihugu baje kwiyandikisha muri rusansuma ngo bazoja mu matora yo mu kwezi kwa rusamu uyu mwaka yukwemeza canke guhakana ihindugwa ry'ibwirizwa shingiro muri zone Kinama iri mu gisagara cha Bujumbura imbonera kure zazindukiye mu mihana y'abanyagihugu zibategeka kuja kwiyandikisha ku nguvu abanyagihugu wo muri zone Kinama bakavuga ko babwirwa n'amajambo y'ukubatera ubwoba ni nkuru ya Onesime Dushimagize
Amakuru dukura muri zone Kinama y'igisagara cha Bujumbura amenyesha ko hari nkigeshi saa 2 zo mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana aho abanyagihugu babo n'imbonera kure zo mu mugambwe CNDD-FDD zibasanga mu mpangu zabo zibategeka ngo bagende kwiyandikisha nk'uko isoko ryacu muri zone Kinama atashimye kuduhijwe kumva z'umutekano wiwe ngo izo mbonera kure zinjira mu mpangu zishika kuri 4 cyangwa 5 zigaheza zigategeka uwo zihasanze kujya kwiyandikisha ubwo nyene batabanje kuraba icyo umuntu ariko arakora muri uyo mwanya aho rero ngo basiga umuntu agiye kwiyandikisha cyangwa akemera ko atagenda bidatevye Iyo soko ryacu ritumenyesha kandi ko n'amabutika atari make yugawe kugira ngo abariko badandaza bagende kwiyandikisha ayo makuru nyine kavuga ko izo mbonera kure zasiga zibategetse ko atanu umwe yosiga atiyandikishije kandi ko bategerezwa kuzotora yego mu matora yimirije yo guhakana canke kwemeza ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi abo banyagihugu bo muri zone Kinama bavuga ko batekewe n'ubwoba ngo kuko izo mbonera kure zabamenyesheje ko bazosanga adafise agapapuro kerekana ko yandikishije bazokwihurira bagasaba ko umutekano wabo wokingirwa n'ababijejwe
urakoze Onesime Dushimagize mukanya n'igisata c'agateka kazi na muntu
Humura Burundi
kubona abarongoye umugwi igihugu ujeje wagateka kazi na muntu bavuga ko agateka kazi na muntu kifashe neza mu Burundi ngo ntibitangaje baramaze gutakaranga kuguharanira agateka kazi na muntu baca bafata intumbero yo kuvugira leta idasiba kwica no kwangaza abanyagihugu bivugwa na Vital Shimirimana arongoye Runani Force kubwiwe ngo bitebe bitebuke abavuga mwene izo mvugo bazoshengezwa nk'abariko barakorera abi atandukanya barundi kandi bakubitwa intahe mu gahanga Vital Shimirimana
nakamara maza kandi ndatekikungwe kubona abari mu mugwi uharanira gateka kazi na mu Burundi baguma bakura uko bashobora kugira ngo bashyigikire intwaro yica igaturubika igatuza ikangaza barundi ivyo biratangaje cyane kuko uwo mugwi uno munsi ivyo uvuga n'ivyo ukora birerekana yuko watayibanga wari watorewe wataye akaranga wari watorewe ako nako kakaba kari akuguharanira agateka kazi na muntu akukugwanira inzirakarengane nono munsi uwo mugwi uvugira intwaro iriko irica uvugira akagwi kabariko barangaza abarundi ivyo rero ndakamara amaza mugabo ubundi mwanya tukagira tuti biragaragara yuko base guhemukira uwabashyizweho uno munsi bakagira bati reka turashaka ejo nibatembagara tuzotembagarane kandi ibyo burakeye kabiri ntibizogenda bitabaye gutyo ejo aho ubutungane buzokwibyurira ntibizosiba uyu muntu atwara uwo mugwi adakurikiranywe cyo kimwe n'abariko barakora ibyaha canke ababarerekera canke ababakingira igiki
Yari Vital Nshimirimana arongoye urunani rw'amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politique force muri ico gisata nyene c'agateka kazi na muntu abantu bangana 24 nibo bamenyekane ko bahagaritswe mu mihingo itandukanye y'u Burundi hadakurikijwe amategeko mu ndwigenekerezo rya gatatu gushika ku 10 ruhuma 2018 nkuko tubisanga mu cegeranyo cisekeza SOS torture. Ico cegeranyo ca SOS torture kiravuga kandi abantu babanda nyaguhohoterwa n'imbonerakure za CNDD-FDD bagirizwa ko boba badashigikiye ihindugwa ry'ingingo zimwe zimwe zo mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi. SOS torture iragaruka kandi no ku ntererano z'agasakisaki ziriko zitozwa abakozi ba leta ngo nayo gushigikira amatora. SOS torture ivuga ko abo bakozi ba leta bategekwa guterera kabiri uretse ayo bakatwa ku mishahara. Abo bakozi basabwa gutanga ayandi mafaranga y'intererano aca mu ntara agatozwa n'abatware bo mu makomune abo bakozi bakoreramwo. Ikiganiro Humura Burundi kirabandanya. Imvura ivanze n'urubura yaraye yononye amashure n'imirima bitari bike muri zone Ngoma muri commune Musongati intara ya Rutana. Abashikiwe n'ivyago basaba abagira neza kubagarukira ko n'inkuru ya Emmanuel Ndayishimiye.
Nuko bivugwa n'abanyagihugu bo muri zone Ngoma muri commune Musongati ngo iyo mvura ivanze n'urubura yarononye amashure hamwe n'imirima y'ibigori.
Imvura ivanze n'igihushi yarononye imirima na cyane cyane mu karere ka Nyakiruri sante ihuza imitumba itatu mu kuvuga Emmanuel Mungwa na Musagara. Hano muri zone Ngoma yarononye n'amashure atatu kuko Nyakiruri yaragurutse hanyuma urubura rononona cyane imirima y'ibigori gori yari tangiye kwera cyane ku mitumba ya Musagara Mweru na Mungwa.
Abo banyagihugu bo muri zone Ngoma basaba bagira neza kubagarukirako.
Dusabye ko ababigeje na cyane mu rimwe n'ubworozi bagaje bakashika bakatugarukirako kugira ngo turabe ko inzara tutumarira abantu hanyuma bizi ntaro nabo bihute gusanura amashure.
Jean Damascene arakaza musitanere wa komine Musongati aremeza amakuru akavuga ko bavuganye n'ishyirahamwe Croix Rouge kugira basanura amashure yagurutse agasaba n'abandi bagira neza babishoboye gufasha.
Urakoze Emmanuel Ndayishimiye. Mukanya ni gice cha kabiri ikigabane ubahuka
Humura Burundi.
Amajambo ashikirizwa n'abategetsi batandukanye naho ahuriye n'ukuri kuri kurubuga naho atantambara nyezi na ziriko ziraba abapfa bagandaguwe bo baguma biyongera. Hagataho amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu aguma semerera ariko bikaba imfagusa kuko ikibazo cy'u Burundi gisa n'icibagiranywe. Mu kiganiro catunganijwe kuri wa gatatu ruhuma n'ishirahamwe SOS Racisme rifadikanije n'abarundi baba mu gihugu cy'u Bufaransa bahurikiye mu ishirahamwe RDB baribukije amakungu uruhara afise mu gukingira abatagira gitabara. RPA iragaruka ku byavugiye muri ico kiganiro mukabishikirizwa na Josiane Muzaneza.
Ubahuka. Amagumba ari mu Burundi asana yari karibagirwa na makungu na masasu ari karasirana. Ivyo bigaca bituma abategetsi b'u Burundi birirwa baririmba ko amahoro ari umusesekara. Yamara nta bwigenge bwerekana intwaro rusangi kandi abicwa bo bagandaga uko bukeye uko bwije. Mu kigabane ubahuka cyo kuri uyu w'Imana, RPA igaruka ku vyashikirijwe mu ikoraniro ryari ryatunganijwe na SOS Racisme ifadikanije n'ihuriro RDBF ry'abarundi baba mu Bufaransa. Kuri micro Josiane Muzaneza. RPA muri iryo koraniro ku Burundi abari baryitavye hari nk'amashirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazi na muntu nka FIDH, Human Rights Watch hamwe n'abantu amajana barenga bari bitavye ubutumira hipari. Petero Karaberimbonimpa mu cegeranyo yatanze cy'amabi yakozwe mu Burundi mu 2017 yerekanye ko abantu 504 bishwe, 373 barakomereka, 222 baburizwa igufa, mu gihe 297 nabo bahagaritswe bidaciye mu mategeko. N'agahinda kenshi umuririnzi Kajanine afatiye kubiri mu vyegeranyo vya APODH n'urunani rw'abashingwamanza yarerekanye ugucaka guke kw'amakungu ku kibazo cy'u Burundi.
Lorsque j'entends parler du Burundi, de mon pays, le premier sentiment qui me vient, c'est la tristesse.
Iyo numvise bari ko baravuga Burundi igihugu canje ikintu ca mbere niyumvamwo ni umubabaro umubabaro wo kumva amajambo bakoresha mu kuvuga Burundi amajambo nifuza ko nopa ntasubiriye kumva ikindi ni ukumerereza ndamerereza numvise ibiharuro bitangwa n'umutama mbonimpa muri raporo yiwe ndamerereza numvise umushingwa maza menga ariko aravuga ibirego by'imiryango irenga 1,500 yabuze ababo itaka ubutungane twama turi ko turavuga iminsi yose igihugu bica iminsi yose bafunga iminsi yose baborezi gufa abantu bafata abakenyezi n'abigeme ku nguvu iminsi yose banyuruza abantu bakabica twama turi ko turavuga abanyagihugu uno munsi bakenye gusumba abandi ku isi biramba bazana ico gituma ndi ngaha kuko mfite ibako cyo kuvuga hariho abantu mu Burundi badashobora kuvuga
Il y a des gens en Burundi qui ne peuvent pas parler. On parle de l'ONU. L'ONU a les pieds et poings liés par le Conseil de sécurité.
Baravuga ONU, ONU iraboshe amaguru n'amaboko n'inama y'umutekano. Suko ubushinwa n'uburusiya bakunda Burundi, ahubwo nuko ubushinwa n'uburusiya bari mwihiganwa hirya no hino ku isi n'ibindi bihugu by'ibihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Ubufaransa ari byantayegayezwa. Ubumwe bwa Afurika nabwo nyine buboshe amaguru n'amaboko n'abakuru b'ibihugu bya Afurika batinya ko izo ngingo zobakora ko. Mugabo umuntu agasubira akibaza igituma abakuru b'ibihugu bya Buraya n'ibindi bihangange ku isi badakakaza nabo nyine baraboshe amaguru n'amaboko kubera inyungu za politike zo mu karere ni twebwe dutegerezwa guhimiriza atakudebukirwa tukava hasi kuko twese dukeneye amahoro mu Burundi kandi duciye mu nzira izo arizo zose
et quel que soit les chemins que nous devons emprunter et je le répète le pouvoir
Ndabisubiyemo intwari itemewe n'amategeko mu Burundi yaranze ibiganiro n'imbere y'inzego mpuzamakungu turahagaze tuzoguma duhagaze kandi tuzotsinda ibyo abahutu n'abatutsi byaraheze mu Burundi byaraheze kubera ibimenyeshamakuru ibyo byarabananiye mu myaka cumi yose kubera ibimenyeshamakuru byari byigenga mu Burundi byagumye bihimiriza abarundi gushika ku itsitso abarundi ubu ntibazosubira kwicana hagati yabo kuko bazi ko ari abavukanyi
Et certainement pas
en manière un peu. Yeah,
Umushingwa manza Bernard Menga ni jambo jiwe yamenyesheje ko amatohoza yatangutswe na CPI ategerezwa kubandanya kandi ko ibyaha byakozwe mu Burundi ari ibyaha bidata igihe ngo ababikoze rero nibotererera gati mu ryinyo ngo byaribagiwe
je ne vois pas de raison aujourd'hui pour que
Ushikubu simbona ichotuma na kime ayumatohoza atagiri chashiteko Ukwabi genda kose narabivuze na mubiroji mshikiriza maanza Jehu chongene yuhu nukwa matohoza yoterin haamge Nukubuka ko hobiche ingiranyo chamajwi Kuraya madosye hamweni mzie mezo vyose tufise Kuko izyo vyaha nibi tigihe Hili wazako sentari mana vyaha yatunga nijeneza ayumatohoza kandi yashizeho imigwi yayo y'amatohoza ibyo rero biraba sentare biraba jewe ariko bagarariye kwa gateka kabakorewe ibyaha kubahirizwa
avant ces enquêtes et c'est son problème c'est pas le mien je serai témoin et le garant de ce que
Muri icyo gihe rero ayo matohoza adakoreshejwe na CPI azokoreshwa ikindi gihe cyose haba no muri kazoza mu ntumbero yo guhana ibyaha by'agahomerabunwa bidata igihe cyo gukurikiranwa harimwo no mu Burundi mu gihe ibintu bizaba byahindutse mu bya politiki
Ubahuka
Jean Bernard Bikime aturuka mu gihugu cya Gabon yari yaserukiye muri iyo koraniro leta y'u Burundi imvugo ya disamburu ririmbo rw'abategetsi b'u Burundi kubwiwe ikibazo cy'u Burundi ngo cyotorege umuti ngo babanze kurengutsa ububirigi leta zunze ubumwe za Amerika hamwe na Israel.
Kwiga icyo kibazo utabanje kuraba inkurikizi bishobora kugira mu karere haba mu bya politiki cyangwa mu by'ubutunzi hanze no hagati mu gihugu kuba ari kwihenda cyane, koba ari ugucira uruhande ikibazo kubera ibivugwa bidafashe ndetse biteye kubiri n'ibiriko biraba muri rusange bigatumira ukuri kugaragazwa n'ubwenge ku ncabwenge ziri ngaha birambabaje. Mumbabarire kubivuga kuko simbonaho ndi ngaha. Rero ikibazo nibaza kirasanzwe, hari ikibazo kijanye n'ubwigenge bw'u Burundi hamwe n'ubwigenge bw'amakungu
international. Cette question-là nous impose de convoquer les États-Unis qui sont prédominants dans cette région, la Belgique.
Icyo kibazo kidusaba kurengutsa leta z'umwe za Amerika ziganzi aka karere, Ububiligi na Israel. Ego Israel kirafisi neko zidasanzwe mu karere. Ego niko bimeje. Uno musi turafisi ngorane nini yo gutorera umuti. Nayo ni ingene twova mu mutego twaguyemo kuva muri kahise kubijanye n'inyungu z'abami n'abandi bituma ukwinubana gukomera hagati yabo na bariya. Ikibazo canje ni gito uno munsi, mushaka gute ko abarundi baganira bakava mu ngorane zishikirizwa n'abanyagihugu mu gihe n'abari ku meza ibiganiro badashoboye gutumira abandi ngo baharirire hamwe ku byumviro byabo? Nicyo gusa.
Ibyo byashyikirijwe na Jean Bernard Bikime byarateye icyumba kibi kuba ari n'iryo koraniro. Dominique Sopo arongoye SOS Racisme yaciye amwangiriza gushira isoni no guhakana nkana ibyaha by'ubwicanyi.
La réalité du Burundi.
Ukuri kuri mu Burundi nuko hari abantu bariko baricwa no mutegetsi bwafashwe n'ibisazi. Uko niko kuri. Nta numwe yoza gusigura ngaha ngo yumvishe abantu ko ibyo bintu ari bisanzwe. Kugira ubitahure nuko wobona umuntu atobagujwe amasase hanyuma agacikana. Ibiriko biraba byitwa ubwicanyi bw'ikivunga, ubwicanyi bw'agahomerabunwa, byitwa ubwicanyi bwo mu ntambara, byitwa kandi ihonyabwoko. Mugihe rero duhuriye mu nzu y'amanama hajamwo ukwicisha bugufi gushoboka kugira ngo duharire ku kintu nk'icyo, si ukubifata minenegwe. N'imiburi iburi harakenewe ukwicisha bugufi canke icubahiro gito gishoboka ku bapfuye, ku bakiriho canke ku gihugu ku vyabaye. Mu nyuma ibindi byose birashobora guharirwa ku
lavage de cerveau lorsque la violence devient finalement quotidienne.
Igihugu kigwa mu kaga iyo hari guca abantu ibihwiji, iyo ubwicanyi ucitse nk'ibisanzwe mu gihe ubwicanyi buba bushigikiwe na leta yo nyene ubwayo. Imana ishimwe kuno munsi mu Burundi dufise ugwaruka rutari ruke rutemera amacakubiri afatiye ku moko canke ubwicanyi bufatiye ku moko. Ibiteye ingorane ndetse President Nkurunziza kuko nobamenyesha ko iyaba Nkurunziza yemegwa nk'uko avyifuza n'abahutu bose agerageza gushuhurira ku Batutsi haba ku mugaragaro canke mu mpisho haraheze imyaka n'imyaka, umuntu yoheza akibaza igituma yogira amanyanga mu matora canke igituma yokwirirwa ariba amajwi mu gihugu abahutu kuva ku 85% gushika ku 90% bava mu bwoko bwiwe. Ingorane Nkurunziza afise nuko abahutu benshi batamwemera kuko mu bisanzwe, kugira ndabivuge mu majambo make, nuko ari umukuru w'igihugu yateye amakuba kuva ku kiringo ciwe ca mbere kugira ngo agume ku butegetsi.
Iyo ataba amaradiyo yigenga yahaye ijambo abagwanya leta na Nkurunziza arimwo, ibintu ngo ntivyari kumera nk'uko vyari mu 2005. Ikibabaje nk'uko vyashikirijwe na Elize Ngabire yaserukiye abamenyesha amakuru bahunze, ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bwaciye buturira amaradiyo butuma kandi abamenyesha amakuru barenga ijana bahunga igihugu.
Au lendemain de la tentative de coup d'État, il y a eu déjà 5 radios qui ont été détruites.
Bukeye hakwa ryo gutembagaza ubutegetsi hari amaradio atanu yaciye asambugwa hari radio FPA Monesha FM Isanganiro Renaissance na Rema hamwe n'imbonesha kurezi ibiri arizo Renaissance na Rema inyuma y'igihe hakwa ryo gutembagaza ubutegetsi nyene abamenyesha makuru barenga ijana barahunze igihugu muri bo abarenga 180 mu Rwanda abarenga 10 mu Bufaransa no mu bindi bihugu mu Bubiligi Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Ils n'ont pas cessé de partir, mais au moment où je vous parle, il y en a qui continuent de quitter le Burundi.
N'ubu ndiko ndavuga hariho ababandanya guhunga Burundi kubera taho bagifite bavugira. Bagenzi bacu bahungiye mu Rwanda biyungunganije bagashinga inzamba na humura amaradi akorera ku mihora ngurukana bumenyi aho ushobora gukurikirana ku munsi ibibera mu Burundi. Ikinejereje nuko bobo bashobora kuvuga ibintu nkora mutima bagenzi bacu bari mu gihugu badashobora gukora biranejereje. Abamenyesha makuru baragize uruhara rukomeye ndetse no kugira ngo ibiganiro bishoboke baragize uruhara rutari ruto nuko mu mwaka w'2025 harabaye amatora yashikanye umukuru w'igihugu ku butegetsi
président illégal et illégitime et je l'assume aussi et malheureusement qui avait été porté je dirais porté
umukuru w'igihugu ubu atemewe n'amategeko ndavyemanga ikibabaje nuko yagiye ku butegetsi afashijwe nayo maradio iyo yamuhaye ijambo akiri mu ishamba iyo taba maradio yahaye ijambo abagwanyi nibaza ko ibintu bitari kugenda nkuko byagenze mu 2025 ihigwa buhongo sijyo kuva mu 2015 gusa nuko twihagaze ko kandi no babwira ko Nubu urugamba rurabandanya turagerageza kwisana sana kugira ngo tugume turi ijwi ry'abatagira aho bavugira naho turi mu buhungiro
merci
Beat Klatsfeld aserukira urugamba rwo kurwanya ihonyabwoko n'ubwicanyi bw'ikivunga muri UNESCO yamenyesheje ko ikibazo cy'u Burundi gifite ku mutima kandi amenyesha ko agiye kubandanya fasha
La question des violences perpétrées au Burundi retient, soyez-en rassurés.
Ikibazo cy'ihohoterwa ryakiremwa muntu mu Burundi kiraturagishinga ikiri mu byatumye Bufaransa buhimiriza abagenzi babo b'Abanyafrika kubandanya utwigoro two gutorera umuti w'ingorane zadutse mu Burundi kuva muri ndamukiza umwaka w'2015 umuti wa politike niwo wonyene wotuma ibintu bisubira mu buryo ni naco catumye Bufaransa bwandikira president Nkurunziza bumusaba gufata ingingo zo gusubiza Burundi mu nzira y'amahoro ya demokrasi no kubahiriza
la démocratie et les droits de l'homme. Donc oui, en plus, en 2016, au mois de septembre,
Muri nyakanga mwaka w'2016 narandikiye ikete userukira igihugu cy'u Burundi ipari mu Bufaransa ndamumenyesha ko ngiye gusubira mu Burundi ko nifuza kandi kubonana n'umukuru w'igihugu ariko no bamenyesha ko atanyisha nigeze ndonka
le mémorial de la Shoah va faire prochainement une exposition sur le Rwanda et je demandais déjà le faire
ikiganiro ku ihonyabwoko ryakorewe abayahudi mémorial de la Shoah kiraje kutwereka kubyaba mu Rwanda. Aha tugasaba ko mwari iki kiganiro cokogwa no ku Burundi kugira amabi y'ubwicanyi buri ko bukorerwa mu Burundi bumenyekane turabe nico twokora.
Uwaserukiye SOS Racisme yarashimye ivyegeranyo vy'amashirahamwe mpuzamakungu ku Burundi. Dominique Sopo acamenyesha ko bagiye guhamagarira amareta kwerekana neza ahagaze kukibazo cy'u Burundi.
Mais je tiens à dire aussi que ce que font des organisations comme la FIDH, comme
Mubabwira kandi ko mu by'amashyirahamwe nka FIDH, Human Rights Watch, cyangwa ayandi mashyirahamwe yose aharanira agateka ka muntu ajejwe, harimo no kuvuga aho kuri mu gihugu. Kuko biravana kenshi na kenshi n'ubushobozi bw'abantu bwo gushobora kwitura amasentare. Kenshi iyo wakorewe amabi, uribaza ingene ivyo bintu uba ubayemo bishobora kwakirwa n'inzego zitandukanye, ukanibaza mbere ko woshobora gutunganirizwa ku rugero runga bingana n'ibyo wakorewe ukaba nkako iyo twumvise amajambo acivuto n'ikintu giteye ubwoba cyane ngaha rero ngakenguruka amaraporo atandukanye mpuza makungu kubijyanye n'agateka ka muntu yagiye arashikirizwa ku Burundi mu kwerekana ukuraho kuri hamwe n'ukuri kw'ico gihugu kuva muri kahise kuko nivyo biratuma abakorewe ibyaha bubahuka kubivuga bakanasigura bo nyene ibyabashikiye muri iyo myaka
d'expliquer elles-mêmes ce qu'elles ont pu subir sur les dernières années. Le deuxième élément, c'est que la question des opinions publiques, elle est extrêmement importante. Parce que, tout à l'heure,
cha kabiri nuko ikibazo cy'ivyifuzo by'abanyagihugu gihambaye cyane mu kanya twavuze ibijyanye n'akarere ariko akarere karegwa n'ivyifuzo by'abanyagihugu ivyifuzo by'abanyagihugu birahambaye rero ni nabyo byatumye tugira irikoraniro hariho n'ibindi bizokogwa kugira ngo amareta atandukanye mu majambo ashikiriza atomore neza aho ahagaze kubijyanye n'ibiriko biraba mu Burundi Didier yavuze mu kanya gaheze ko kugira ngo ibyo bishoboke hakenewe ko abarundi bavira hasi rimwe ariko rero n'abarundi bazotegwa intege nuko amakungu nayo nyene agiye hamwe mu kwiyamiriza ibiriko biraba mu Burundi
extrêmement fort dans la communauté internationale pour dire que c'est inadmissible
yeah, yeah.
Kwizina ya RDBF Nestor Bidadanure yahamagariye abarundi kubandanya urugamba kugira uburundi burongo bwigenge nyabwo be n'intwaro rusangi izira gukumira
nous combattons Nkurunziza la dictature mais pour mettre en place
turwanya Nkurunziza n'intwaro y'igikenye kugira ngo hajeho intwaro igendera ku mategeko dushaka amahoro ariko amahoro yahe hari amahoro ku batwazi igikenye bavuga ko atangwani hari ariko ibimenyetso by'iterambere biratukura kandi nta mwidegemvyo muri demokarasi no mu banyagihugu hari ivyo bikitwa amahoro kubera atawurika ararasa vyongeye abantu bariko baricwa n'inzara abana ntibariko bariga none ivyo nivyo dushaka haba namba ayo se amahoro hari ayandi mahoro bita y'ubugabo twaragwanye twararusha nta n'umwe yashoboye gutsinda dutera igikumu ku masezerano hanyuma tugabura ibibanza ivyo navyo babita amahoro yabonetse hatanguye intambara nuko bagenzi mandere yavuze ati nta nzira yoroshe mu kuronka umwidegemvyo ibihe turimwo niko biragoye cyane ariko dufatikanije tugahanahana ivyiyumviro no kwitanga tuzobirengera mu guheraheza novuga nti kugira ngo Burundi bwidegembye muri demokarasi atagukumirana dukomere ku muheto
Nino kuri ako kamo ka Nestor Bidadanure umwe mu bagize ugwe gushingwa ntwaro rwa RDBF rusodereye ko kino kigabane uba ukaco kuri uyu w'Imana yakoze Jean Pierre Harerimana yadufashije kwegeranya amajwi mwumvise murakoze namwe mwese mwaduteza amatwi naho ubuta
ubahuka Urakoze Josiane Muzaneza ni kuri ico kigabano hejeje kudushikiriza dusozereye kiganiro muri Burundi ico kuri uw'Imana mwakoze mwese mwaduteze yompi ibihe byiza ahiwanyu Cari kiganiro humura Burundi mushikirizwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini
Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye